kiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe nanje Fide Niyongabo. Ndabifurije umwaka mwiza mwese, umwaka w'2019 babere uw'amata n'ubuki. Ndabahaye rero ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Wanani na radio za BBC VOA ugawe bwa ntumva ra suite twese hano n'ibintu normal byo kwibuza birakorwa mu muco.
Wanifo stand ku mana ayobo yishira hamwe parseme gishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama. Avuga ku byereke bwigenge bwo gutangaza amakuru mu Burundi. Turavuga no ku butumwa urangiza umwaka wa 2018 Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashikirije abanyarwanda. Imaraika duhere ku njamake y'amakuru yo hijyano hino tugira tubashikiza mu kanya. Leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yugaye uno munsi kwa kabiri internet mu gihugu cyose, munsi ugira kabiri yikurikiranye. Ibintu n'ubu ntibiradadanuka ku byerekeye imirimo imwe imwe ya leta yugaye muri Amerika. Igihugu cya Afurika y'Epfo cyashizeho umushahara abakozi baronka ku isaha udashobora kuja munsi uno munsi kuwa kabiri. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye tuyagaruka ko mu kanya gato. Imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, idonido ryayo. Ngaha muri Amerika ibintu ntibiradadanuka ku byerekeye imirimo imwe imwe ya leta yugaye muri Amerika. Ni mu gihe abademokrate bari mu nama nshingamateka bafise imigambi yo kwemeza ku munsi wa kane integuro y'itegeko ryosubira kugurura nyinshi mu nzego za leta zugaye muri iki gihe. Ivyo batabanje gutanga amafaranga agenewe uruhome Perezida Donald Trump aguma avuga ko akenewe ku vyerekeye umutekano w'igihugu. Iryo tegeko bitekanijwe ko ryemezwa igihe inama nshingamateka nshasha igizwe hanini n'abademokrate izotangura imirimo yayo ku munsi wa kane. Yamari ryo tegeko ntirizo tegekanya amafaranga yerekeye uruhome ku nkengera z'urubibi hagati ya Amerika na Mexique. Yamara Perezida Trump aguma avuga ko uruhome ku rubibi na Mexique rutubatswe ngo nta mutekano uzokwigerwa kuri urwo rubibi. Yavuze ko abademokrate bazoshikiriza nk'uko bama integuro y'itegeko irimo ibintu byose kiretse ibyerekeye umutekano ku rubibi na Mexique. Nancy Pelosi agiye kuzoyobora inama nshingamateka na Chuck Schumer ayoboye abademokrate bari kurushi mu nama nkenguzamateka basorohereye hamwe itangazo ku munsi wa mbere risaba abarepublika gushyigikira integuro y'itegeko batunganije. Perezida Trump ashaka miliyaridi zitanu z'amadolari nk'amafaranga ya mbere mu yarenga miliyaridi 20 azokoreshwa ku byerekeye uruhome ku nkengera z'urubibe n'igihugu cya Mexico. Abademokrate bemeye gutanga miliyaridi n'imiliyoni 300 agenewe utundi twigoro two kubahiriza umutekano ku rubibe n'igihugu cya Mexico. Tuve muri Amerika tuze muri Afrika, muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahayo leta yugaye uno munsi kwa kabiri ubuhinga bwo guhanahana amakuru internet mu gihugu cyose. Uyu munsi ugize kabiri iyo ngingo iriko irakurikizwa. Ibyo ni mu gihe igihugu citeguriye gutangaza ibiharuro vya mbere bivuye matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kajagari mu mpera z'indwi irangiye. Bose abatavuga rumwe na leta hamwe n'abari mu runani ruri ku butegetsi uyu munsi ejo kuwa mbere batangaje ko bazotahana intsinzi mu matora yabaye ku munsi w'Imana. Abanyekongo batari bake ntibashoboye gutora bivuye ku kiza cya Ebola cadutse mu bice bimwe bimwe byo mu gihugu, ingwano hamwe n'ibibazo bijanye n'ibikoresho. Barnabe Kikaya Bin Karubi, umuhanuzi akomeye wa Perezida Joseph Kabila, yatangaje ko internet n'ubundi buryo bwo guhanahana amakuru hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi vyugawe kugira abantu ntibagumuke inyuma y'uko amakuru y'ibihuha ku vyerekeye ivyavuye mu matora atanguye guhanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Kikaya avuga kwivyo vyari gutuma igihugu kija mu kajagari, atangaje ko ubwo buryo uzoguma bwugaye gushika ibiharuro vya nyuma bivuye matora bitangajwe ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa mbere. Ni radio mpuzamakungu RFI. Abanyekongo batari bake bakura ko makuru yari yugawe. Izo ngingo zose zerekana icuka kibi kiri mu gihugu ca Kongo. Radio Ijwi Amerika I Washington DC mu kirundi no makinyarwanda. Iyi inkuru yerekeye Afrika, igihugu cya Afrika y'Epfo cyafashe ingingo yo gushinga agashahara abakoresha ku isaha badashobora kuja munsi mu guhemba abakozi babo. Perezida Cyril Ramaphosa avuga ko abakozi miliyoni n'imiliyoni bazohora bongera ko yoko. Ivyo ni mu gihe ariko yitegurira amatora yo mu kwezi kwa gatanu. Amashirahamwe aserukira abakozi ntiyumvikana ku vyerekeye nimba boshigikira uwo mushahara muto ushobotse abakoresha barekuriwe guhemba. Uyu mushahara uzobungana na rand 20 ku isaha, no kuvuga idola n'ibice 39. Perezida Ramaphosa avuga ko bizofasha abakozi miliyoni n'imiliyoni mu gihugu. Ivyo Perezida Ramaphosa yabishikirije mu butumwa bwo kurangiza umwaka w'2018 yashikirije abanyagihugu. Umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cya Afrika y'Epfo ANC urizeye kwiyo ngingo izoshimisha abantu basanzwe bawushigikiye bari mu baba mu bice bikenye no mu batora bari mu bice byo hagati mu gihugu. Ugushigikira umugambwe ANC kwaragabanutse mu gihe cy'intwaro ya Perezida Jacob Zuma yaranzwe n'ibibazo bitari bike bya ruswa. Uwo mugambwe waratakaje ibisagara bya Johannesburg na Pretoria mu matora yo mu bisagara, yamara ingingo yo kongereza umushahara abakoresha batarekuriwe kuja munsi ibonwa nk'ingingo ishobora kuzogwanywa bikomeye n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta na bamwe mu bayoboye amashirahamwe y'abakozi. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibyaga binini tuyahera mu Rwanda, aho mu butumwa yageneye abanyarwanda mu mwaka w'2019 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yongeye kwiyamiriza ibihugu bibanye mu kuvuga ko bibandanya gufasha abagwanya ubutegetsi bwiwe. Yavuze ko hazobandanya ibiganiro bigenewe kunagura imibano. Mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa yakurikiranye ubwo butumwa.
Mu butumwa yagejeje ku baturarwanda muri rusange bo bifuriza umwaka mushya wa 2019, umukuru w'Urwanda Paul Kagame yavuze ko 2018 irangiye neza mu mutekano n'amahoro. Icyakora ni yavuze kongera kwikoma bimwe mu bihugu bituranye by'u Rwanda ko mu mwaka ushize wa 2018 byashyigikiye abarwanya ubutegetsi bwe. Aravuga ko muri Afurika muri rusange ibintu byifashe neza, ariko kuba mu karere ari ikinyuranyo.
Umubano wacu n'ibihugu bya Afurika umeze neza, ariko haracyari ibibazo duterwa na bimwe mu bihugu duturanye. Bamwe mu baturanyi bacu bakomeje kugerageza gufasha kuzanzamura imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda nka FDLR, RNC n'abandi. Ibi bibangamira ibikorwa byiza ubundi bisanzwe biranga umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'umutekano w'aka karere muri rusange.
Mu kwifuriza umwaka mushya muhira abaturarwanda kandi Perezida Kagame yavuze ko imyifatire y'ibihugu avuga ko irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda iratangaje. Yavuze ko ari ikibazo kigomba gukomeza kuganirwaho.
Imyifatire ya kimwe muri ibyo bihugu ntidutangaza, ahubwo dutangazwa n'icyo gihugu kindi, aho ibimenyetso dufite nabo bagomba kuba bafite byerekana ko bafatanya ku mugaragaro n'ubwo babihakana mu ruhame. Iki kibazo turakomeza kukiganira n'abaturanyi bacu mu rwego rw'imikoranire n'imibanire myiza y'ibihugu bya Afurika. Ntabagira ngo save abanyarwanda gukomeza gukora imirimo yabo ntibarangare. Uyu mwaka watubereye mwiza kandi w'uburumbuke, ariko muri ibyo byose haracyari abafite intege nke bakeneye ubufasha bwacu n'ubundi gufatanya no gutera inkunga abatishoboye bisanzwe mu muco wacu. Rero n'umuryango wanjye tubifurize mwese n'imiryango yanyu umwaka mushya muhire w'2019. Mukomeze kwizihirwa bitarenze urugero murinda ubuzima bwanyu n'ubw'abagenzi banyu.
Perezida Kagame avuze ibi nyuma y'iminsi humvikana uguterana amagambo akarishye hagati y'u Rwanda na Uganda, ndetse hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ibyo ni ibihugu bituranye byakunze gusangira gabisi n'agahiye. Kugeza ubu ibihugu bituranye byasangiraga kabisi n'agahiye, imigenderanire ndererasa n'iyahagaze. U Burundi bushinja u Rwanda kuba nyirabayazana w'ibibazo biri muri icyo gihugu kuva mu 2015. Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi ahatanira kwiyamamariza indi manda. N'ibirego u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma. Perezida Kagame kandi atanze ubutumwa mu gihe u Rwanda rureba na ingwe na Uganda. Kigali irashinja Kampala gucumbikira abahiri ku butegetsi bw'u Rwanda, ariko Kampala nayo irashinja Kigali birego bisa nibyo. Eh bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio ya
Mwana nyakumviriza ibiganiro byacu kuri radio ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC mu Burundi ishyirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama riranebagurira kugene mu mwaka w'2018 ubwigenge bwo kumenyesha makuru bwahonyanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Faustin Kumana ayoboye ishyirahamwe Parseme ariko ashikiriza byaranze umwaka mu by'intwaro ibereye yagarutse ku bihano by'amaradio BBC na VOA vyaheze ariko ivyo binyamakuru ngo ntibitezurigwe. Pasem yemeza ko ugwego sense rugenzura itangazamakuru hari aho ruhengama kuko hari ibimenyesha makuru bikora makosa ariko ntibihanwe. Bindi kuri inkuru twumvise mugenzi wacu Raymond Zimana
kubona ndama radio za BBC VOA ugawe bwa ntumva rasuite twumvise hano nibiki normal byo kwibuza birakorwa mu muco.
Postendi Kumana arongoye Parseme ariko arashikiriza ibyaranze intwari ibereye mu mwaka wa 2018 kuri uyu wa mbere yagarutse kubijanye no kwigenga bwo kumenyesha makuru. Uyo arongoye Parseme asaba umuco kubyashikiye radio BBC na VOA ijwi rya Amerika kuko zahejeje ibihano ariko ntizitezurigwe. Yemeje ko ugwego sense bishika rugahengama kuko hari ibimenyesha makuru bitisunga amategeko mu kumenyesha makuru ariko nibikomwa komwe
vya sense n'undi yihanuye n'ukuri ndabisubiyemo ndayisubiye no kandi nanapeshije radio Rema FM irifatira mu gahanga abantu mu biganiro ntige rituma ko uwo buntu bavuze ngo aze kwisigura na sense igahora. Ibyo rero twese ntitura abana bo kusaka dukirwa n'ibiti byo ni ibintu bigaragara rya amategeko abitwereka barafatira kwitara mu gahanga bakatuka bakagira guti na sense nibuka turi kura cyoza abantu sense ntibivuge cyo cyo turi muno ni sense horrible.
Kiresi Radio Rema FM Parseme yagarutse kumbonesha kure y'igihugu itanga ijambo kubegera y'ubutegetsi n'umugambo uri ku butegetsi kandi ico kimenyesha makuru cyategereza guhijamba impande zose nkuko Parseme rivyemeza. Uyarongo yishiramwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo asaba kwego senetse gukorera bose kuko ibiba bituma habicuka kibi mu gihugu.
Pays démocratique zo rya bade viki ntabi binyamakuru ni privenyere n'ibiki leta ija mu bandi. Iyo rero bice bibara n'ibyo migambi tugatusanga hari nk'umugambi uri ku butegetsi ubuce bihari vyo televiziyo rija muri buri ekipe honye n'idore information ya ifose naba mugiye muri competition ahandi barati muri ndarime mikundi muri abanyeshuri babiri muza gukora zamini jenga chanza ndi mu provinza kukibaha chanza guhakuru giswari bamwe abandi sinda yohanga ningo rero muri concours ngo nimuze duhayanwe ifise ibintu bigaragara mu ko murabona ubya twara sinzi gashora kuvuga kubira ati geguza we waradi uri kurengera karimba abantu bamwe ko nibintu biriko birazana icuka kibi cyane.
Naho Parseme rivise ico rinegura mu itangazamakuru ry'ibimenyesha makuru bimwe bimwe mu Burundi ishyiramo ry'ibimenyesha makuru byo muri Afrika yo hagati yo make mu itohoza ryakoze ku bimenyesha makuru yashize habona kuri uyu wa mbere harimo ibyo bivugwa na Parseme byemeza ko atamakosa hambaye yakozwe mu mwuga. Umusesanguzi w'iryo shiramwe Joseline Nzobonwa nayo akemeza ko abamenyesha makuru bakoze ataho bahengamiye.
Twasanze mu makuru batanze baragerageje gukurikiza akarangamutima k'umwuga ni kuvuga ko nta makosa ahambaye menshi babonye. Mwabonye ko atamvugo idahumuriza yigeze iboneka bashikirije amakuru bifunze akarangamutima.
Ivyo bimenyesha makuru bine vyakozwe kwicigwa akaba ari kinyamakuru wacu radio y'igihugu radio Isanganiro hamwe na radio Rema FM. Omaki kemeza ariko ko abanyagihugu bato bato n'abakenyezi bataronsa kanya gakwiye nk'abategetsi ikindi nuko abatavuga rumwe na leta nabo nyene bataronswa ijambo bikwiye rigasaba imenyesha makuru n'abamenyesha makuru gutanga ijambo ku mpande zose kuko bakora ku neza ya bose. Ibujumbura, Remunzi Imana, ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dusubire tubifurize mwese mukurikirana ibiganiro byacu kuri Radio ijwi rya Amerika. Umwaka mwiza muhire w'2019 muze mubwiremo amahoro n'imigisha. Tubateguriye uturirimbo twukubafasha kubandanya guhimbaza umwaka mushasha w'2019. Duhere kuri aka karirimbo Badilisha kacuraranzwe na Jose Chameleone wo mu gihugu cya Uganda.
Never worry about it. Every time you come up, I'm gonna spit it. This man,
Uwaruno mwiri mzi Jose Kamili wano mwiri Uganda ya walini mbia kariri mbo badilisha. Tuve mwiri Uganda du kubitire mwizinga rya Jamaica. Tukumbirize mwiri mzi Taras Riley atuliri mbire. Akari mbo karege Just the Way You Are. Yari Terrace Riley mukaririmbo Just the Way You Are. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Unaho tuze mu gihugu cya Nigeria twumvirize muririmbyi Davido mukaririmbyi mukaririmbo kiwe mu ntunge Fall.
If I talk, then go say I dey talk. Tell me why then they use Panadol for our headache. Yeah. How I go chop if my baby no chop? They want to spoil our market. Yeah. I don't wanna be a player no more. Yeah. I don't wanna be a player no more. Cause my guy call me Cristiano. Mr. Ronaldo. I'm in love with you. Money fall on you. Banana fall on you. Paparazzi follow you. Cause I'm in love with you. If I offend you.
If I offend you. Because sorry, your baby, take a toe. Sorry, your baby, take a toe.
I'm in love with you.
I'm in love with you. Baby, nothing of it to change amo. Nothing of it to change amo.
Uyu ari Davido mu karirimbo Fall, turangirize ku karirimbo We Love It ka nyakwigendera Lucky Dube, umuririmbyi musanzwe muzi wa reggae wa muri Africa y'Epfo. Mugira ibihe byiza, tubifurije kandi umwaka mwiza mushasha w'ibihumbi 2019.